Igikorwa cyo gukora isuku mu gisagara cha Bujumbura cyatangujwe n'umukuru w'igihugu mu ndwi iheze kirabandanya mu mice byose bigize igisagara nk'uko byibonekeza abakunzi b'ijwi rya Amerika babashije gushika. Yamara naho biruko abanyagihugu baganiriye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bahaba bavuga ko kuba nta tuzu twasugumwe umunyagihugu agendera ico gisagara ashobora kwifashisha mu gihe akeneye kwiherera bigoye kw'iryo suku rishikwa ko bavuga ko kuba ari gisagara kigendwa ntibaronkaho bifashisha bituma hari bibanze usanga byarasibye kuko atakundi bo bigenza
kishi tukumye kwiherera twigira mu ikontineri ginaho o yatekinyije bitu byasambutse nta handi dufise tujya nta hariho kukubwira aho mu mpango zose ntibakwemerera.
Banavuga ko bigoye kwinjira mu muhana w'umuntu atakuzi kugira ngo agutize ubwiherero muri kino gihe
cyose ugenda gusaba ku muhana ngaha ku myana kanaka nawe nyine batakuzi n'ubwo ntibasobora kuguha ngikunda amakenga turafise nyine ko dusobora gutegwa n'ingwana ni misafu ni myinshi.
Abo banyagihugu basaba leta gukorana n'abakurikiranira hafi ibijanye n'isuku mu kubarosa utwo tuzu twasugumwe kugira ngo isuku rishware mu gisagara cha Bujumbura maze ntihagire uwuja kwitabarira hageze hose.
To dusaba kubo tuzanira utuzu twasora kwiherera mu ngara.
Ijwi rya Amerika ryavuganye kandi n'abakurikiranira hafi umunsi ku wundi bibera mu gisagara cha Bujumbura no hirya no hino mu gihugu nabo ntibaja kureye ibyo abo banyagihugu bavuga. Nduwimana Ja umuvugizi wa Oricome ishirahamwe ishinzwe kugwanya ibiturire n'abasesagura amatungo ya leta avuga ko atabwiherero rusangi burangwa mu gisagara asigura ko nabari bahawe isoko yo kubwubaka bari amafaranga y'ubusa
nomba bisanzwe bateza gufata ano strategic ano aburira abantu bagashira atwarete fibrique kandi yo twarete kama ifise umuntu ayicungira iraba nabi yari muri abajumbi yari yagombye ku yari yombye kuzishiraho mugabo abo baziye bazishira mu bintu byo gusuma
Janduwimana avuga kandi ko hari n'amazu y'uburiro ndetse n'ubunywero atagira utuzu twasugumwe ngaho mu gisagara cha Bujumbura. Avuga ko leta ikwiye kubikurikiranira hafi vuba mu rwego rwo gukomeza isuku mu bisagara.
Hari abatagira ubuzu bwa sugumwe uri kuvuga amazu cyangwa uvuge uburiro. Uburiro ama ubujya bita amaresitora. Uburiro, unywero, hari unywero henshi henshi cyane atagira ubuzu bwa sugumwe. Muntu uze mu gisagara ni henshi. Hari amakaritsiye usanga batagira akazu ka sugumwe. Hariho unywero cyane cyane hajya banywera urwagwa.
Ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera abarongoye igisagara cha Bujumbura ndetse n'abajejwe isuku n'isukura ntiryabaronka kugira ngo batubwire ikigiye gukogwa kuri ico kibazo. Yamara igihe hahimbaza umunsi wahariwe utuzu twasugumwe mu mwaka uheze, uwarajejwe igisata c'isuku yaramenyesheje nawe ko henshi mu bibanza bihurigwamo n'abantu benshi ndetse n'amashuri arimwo atatuzu twasugumwe tuharangwa.
Tureke kwa matuzerinze kuko nta leta canke ishyirahamwe kanaka rizoza kutwubakira utuzu twasugumwe mungi wacu kibishoboka ivyo.
Kuri ico kibazo kijanye n'isuku kandi mu gisagara cha Bujumbura n'umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera kuri wa gatandatu aho yari yitabiriye ibyo bikogwa yasabye abanyagihugu ko umukuru w'igihugu atosubira gufata umukubuzo abahimiriza isuku ahubwo bakwiye kubigira ibyabo.
Mugere mudufashe mwitunganye neza kugira ngo kino kibazo cy'isuku igizwe kuvugwa na nyine ico bahe. Birashoboka ko tubigeza tumurihurire by'ukuri. Nasubiye kuzokwirwara tumwanya yirwara kubura ifata umukubuzo yajukuye ageze tuca tumara amaranga abanyagisagara.
Ibiharuro byatangaje mu mwaka uheze n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo amazi isuku n'isukura byerekana ko ingo 46% kwijana z'ababa mu gisagara cha Bujumbura arizo zifise utuzu twasugumwe twa kijambere, akaba ari nayo ya mbere mu Burundi. Intara ya Kayanza niyo yaje mu kibanza cha nyuma ku bice 15%, naho utuzu twasugumwe tubaye yabaye Karusi niyo yabaye ya mbere ku bice 82%, naho Bujumbura mu gisagara bari bageze kuri 65%, naho twa Rusangi totwo nabitigira ibihari kuko bisa nkaho twibagiwe. Serive ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.